This is the Voice of America in Washington. It's Saturday morning in the Great Lakes region of Africa. Time now for weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose muri kumwe na Etienne Karekezi hano I Washington. Uyu munsi ni kwa gatandatu ni saa 11 n'igice mu gitondo I Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Nibiganiro tubagezaho ku Ijwi rya Amerika muri uyu mwanya dutangire tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Waramusetiane maramuse namwe shuti muduteza amatwi amakuru twabateguriye muri iki gitondo. Amabombe yaturikiye mu kibanza c'isoko carimwe abantu benshi ku mugwa mukuru w'igihugu ca Kenya Nairobi yahitanye abantu 10 canke barenga abandi 70 barakomereka. Igipolisi cyatangaje ko amabomba abiri yaturikijwe ejo ku munsi wa gatanu mu kibanza c'isoko hafi y'igice kiri hagati mu gisagara cya Nairobi. Bamenyesha ko imwe muri ayo mabomba yasambuye minibus itwara abantu. Amasanamu ya video yaho ayo mabomba yaturikiye yerekanye imodoka zononekaye bikomeye n'ibiyo vyamenaguritse mu nyubako imwe. Ntabiyitiriye buno nyiri ico gitero ca bombe. Umutegetsi mukuru w'igipolisi ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi Benson Kibui yatangaje ko abantu babiri bafashwe kugira basambishwe. Mu ntango z'indwi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza vyaragabishije abanyagihugu bavyo kuvyerekeye kuja mu gihugu ca Kenya mu kuvuga ko hashobora kuba ibitero muri ico gihugu. Abakozi bishyira hamwe mpuzamakungu ONU bajejwe gukurikirana ibibera mu gihugu cya Ukraine batangaje ko uruhagarara ruriko rutegwa n'imigwi irwanya leta mu buseruko bw'igihugu ruriko rutuma ivyerekeye agateka ka muntu biyanzara bikomeye mu gihe hari uruhagarara rwa politiki hagati ya leta y'igihugu cya Ukraine n'abashaka kwiyongora kuri Ukraine bashigikiye igihugu cy'u Burusiya. Umutegetsi mukuru wishyira hamwe ONU ajejwe ibyerekeye agateka ka muntu na Vipile yatangaje ejo ku wa gatanu ko ivyatohojwe n'ishirahamwe ONU vyavyuye impungenge zikomeye ku migwi iri kurushi itotezwa mu ntara ya Crimea, intara iri mu bumanuko bw'igihugu cya Ukraine yigaruriwe n'igihugu cy'u Burusiya mu kwezi kwa gatatu. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'igihugu cy'u Burusiya bwagirije ejo ku wa gatanu ishirahamwe ONU ko rifise uruhande rihengamiye ko ubwo bushikiranganji bumenyesha ko ivyatohojwe n'ishirahamwe ONU birimwo ibintu bidasobanutse. Inshuro ya kane y'ibiganiro ku mugambi w'ubuhinga bwa nucleaire hagati y'igihugu cya Iran n'ibihugu by'ibihangange bitandatu byararangiye ejo ku wa gatanu ata ntambwe ziboneka zishyitsweko. Byari bitegekanijwe muri ibyo biganiro byabereye I Vienna ko abategetsi b'igihugu cya Iran n'abajejwe ibiganiro bava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudagi, Ubwongereza, Ubushinwa n'Uburusiya bategura umugambi ugenewe kugabanya programme y'igihugu cya Iran yerekeye ubuhinga bwa nucleaire kugira ico gihugu coroherezwe ibihano cyafatiwe. Icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu cya Iran Abbas Araghchi yabwiye ibinyamakuru radio na televiziyo by'igihugu cya Iran ko ibiganiro byerekeye umugambi w'ubuhinga bwa nucleaire w'igihugu cya Iran n'ibihugu bikomeye byo ku isi bizobandanya. Nta tariki nshasha yatangajwe ku nshuro izokurikira y'ibiganiro. Abategetsi bizeye gushika ku masezerano ku itariki 20 z'ukwezi kw'indwi. Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC. Abategetsi b'ibitaro mu gihugu cya Libya batangaje ejo ku wa gatanu ko abantu 13 canke barenga bishwe abandi 100 barakomereka mu gutana mu mitwe gukomeye kwabereye mu gice cyo mu buseruko bw'igihugu cya Libya hafi y'inteko za leta hagati y'inteko za leta n'abagwanyi b'abayisilamu. Inteko za leta zishigikiye General Khalifa Haftar yapasuye mu gisirikare zagwanye n'umugwi w'abayisilamu Ansar al-Sharia n'abandi bagwanyi b'abayisilamu mu gisagara cya Benghazi. Televiziyo ya leta y'igihugu cya Libya yerekanye umwotsi wirabura uduga hejuru y'igisagara cya Benghazi inyuma y'indege z'ingwano za leta ziteye amakambi y'abagwanyi b'abayisilamu. Amakuru atangaza ko ivyo bibanza vyari vy'umugwi Ansar al-Sharia n'iyindi migwi ibiri y'abagwanyi b'abayisilamu. Televiziyo Arabia yamenyesheje ko abasirikare ba leta 2,000 bagwanira hasi mu mazi no mu kirere bifatanije na General Haftar.
turabashimiye mwe mukomeje gutega amatwi ibiganiro kuri rya Amerika kuri wa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'urubyiruko kira mu Kirundi kibagezaho ibibazo binyuranye by'ubuzima.
Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'urwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Kumenya imvo zituma turengerwa n'imyitwarariko ni nzira yo gutora inyifato twogira. Mu bibanza abantu bakoreramwo mu bihugu bya Buraya ibice 51% barabura inyifato ibereye bogira kugira ngo bagabanye imyitwarariko bafite. Imvo ni kudashobora kwama babangabanganya iby'akazi n'imirimo iremereye yo mu rugo nk'uko igisata cya Buraya kijejwe umutekano n'amagara meza mu kazi kibimenyesha. Mu bihugu bimwe bimwe nka Denmark, umugambi wa leta waratanguye kuva mu mwaka uheze amasekeza yo kumvisha akamaro ko kuruhurira abakozi ku kazi. Intumbero nigabanywa ku bice 18% z'abarengerwa n'imyitwarariko gushika mu mwaka w'2020. Muri rusange ukurengerwa n'imyitwarariko myinshi kurarangwa no kudatekana neza ku kazi, ukwamana uburihe budahera no kumeneka umutwe na ntaryo. Twasanze ko nko mu mahinguriro akomakomeye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umurengera w'akazi utuma baho batama babumbwe n'umwanya w'akaruhuko bahabwa, kuko ishyirahamwe ry'Abanyamerika rijejwe gukurikirana iby'inyifato ryabimenyesheje mu mwaka uheze. Ukudafatanya imirimo myinshi mu kiringo kimwe no kwama twagize urutonde rw'ibyo dukora ku munsi ni bimwe mu bigabanya ukurengerwa n'imyitwarariko. Tukaba nkako amatohoza yakozwe haraheze imyaka 2 yerekana ko ishure kaminuza Concordia di Montréal muri Canada bahomba amasaha y'akazi 235 uko umwaka utashe. Imvo n'ibisibo by'ababa barengewe n'imyitwarariko myinshi. Naho atabitigiri birashigwa ahabona mu bihugu bya Afrika nka Afrika y'Epfo na Nigeria, abaho baramaze gushikirwa n'ingorane zitewe n'imyitwarariko y'umurengera. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'inyifato twogira mu gihe twarengewe n'imyitwarariko. Kuri mikro muri kumwe na Diane Ndonse kaze mu kiganiro ari nacyo wanyukira. Kwinjira mu kiganiro nyezina tega amatwi ibyiyumviro dushikirizwa n'urwaruka rutandukanye go mu gisagara cha Bujumbura. Mugenzanje ara ivirankunda arubaza ati twomenya gute ko imyitwarariko tubamwe yaturengeye gitsi nyishuba muha
zati ndaronka rasiyo cyane mu byo nubu cyaje kwishiza umuntu afite ideni bo muno mwanye basanga aho ari utumbereye ntibikunze kandi akaza gukoza ibindi bintu bitajanye n'ivyo barimo bo mu mwanye n'umwishuri nyishu neza kubwo wewe ujije byakuvuruze mu mutwe.
Ari gihe usanga wawibere mu bibazo byinshi akaza nk'umuntu akavugisha ibintu ugasanga ntihuriranye n'ibyiyumviro we urimo kaje usanga umwishuye nabi
cye nk'umuntu muhuye akakuvugisha nabi kuko nyene bawumvanye nawe ushavuga usanga nyene nabi.
Hari gihe uviyumva kurondera ubuzima ugasanga nta kintu waronse ugacubona muhira naho nta kigenda harimo ubona we nyene ubwiwe mu cyana ndetse n'undi muntu wo hanze.
Mukonda she kuzinduka nkatembera nk'isaha ta muntu arambaza haragiye n'igihe umukiramo magaye makamenga siho ndi ndikamwanda handi hantu kandi ndi turi kumwe ngaho nyene.
Igihe usanga wari byo wari urimo ofisi umutwe wawe kuravuga byinshi usanga haje uyundi muri byo ndi wari ofisi cyo byongerekana umwe wo mwanya cyo buri cyo ufata n'icyo reka.
Ndashobora kuba ndifite nk'akazi keshi mfatiye nkunga nkasanga nk'ibyo mba ndiko ndakora nabyo bagiye kuri ibyumviro byinshi nk'abantu bagashobora kuza nkabumva utariko nkabishura n'ibitari byo kubera ibintu bya ndengeye cyane.
Thank you.
umwanya w'amanama hagati y'abasangiye ubuzi uraba akaryo ko kugabanya imyitwarariko ya bamwe n'abandi. Ukudacererwa ku mirimo yacu ya misi yose biturinda kwamana imyitwarariko yo gushitsa ikivi. Abahinga mu by'inyifato bahanura ko n'imiburiburi twotonda iminota 10 imbere y'isaha itegekanijwe. Icyo umuntu yo kwitwararika ni kwama yarimbuye ukugena umunsi wagenze kugira ngo ntiyame yavanze ibyo abwirizwa gukora. Ugufata umwanya wo gusamara cyo kimwe no kugendera ibibanza bisharijwe n'amashugwe bigabanya ukurengegwa n'imyitwarariko dufise ku bice 4% nk'uko abashakashatsi babimenyesha. Icyo twokwirinda ni ukwama twahindaguye amasaha tujyamirako mu ijoro kugira ngo dushobore kuruhuka neza. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'inyifato twogira mu gihe twarengewe n'imyitwarariko, tega matwi itohoza mugenzanje Ala Ivira Nkunda yagiriye mu cyungararo gisagara cya Bujumbura. Ala Ivi, jambo ni gwao.
Urakoze Diane kumpa ijambo. Inyifato y'ukwitaho amagara irafasha kutarengegwa n'imyitwarariko kugwaruka. Uko niko twabitohoje tuganiriye n'ururangura imirimo inyuranye mu gisagara cya Bujumbura. Ni Jimbere Celestin, umusore w'imyaka 29 akora mu ishyirahamwe ry'ukuziganya no kuguranana Mitec, atubwira ko uko ahejeje kwakira abamwituye baba 50 akanya k'iminota 5 yo kuruhuka agashira imbere. Insiguro nuko aba yiyumvamwo uburuhe butewe n'inyabwonko yamaze ko umwanya muremure. Ukumviriza uturirimbo tworoshye ni ngirakamaro. Akarorero ni Michel Ndabazimvye, umudandaza w'isima, yemeza ko yumviriza utuvuzwa mu maradiyo mu gihe yarengewe. Ugutekana kuwagize imyitwarariko myinshi kuva ku ngingo yisunga. Jean Paul Nimubona akora mu ishyirahamwe Miteke ni ko avuga.
Umubiri urandemera nkumva yuko muri jewe atamahoro ofisi, niho ncamvuga nti reka fata aka kanya njyame, nimba ari telefone nzimya kugira ntihagire abantu bandondera ndayizimye.
Ibintu biruko mu gihe abatari bake bashira imbere kwinonora imitsi. Kubwayo Yves umunyeshure twahuye ari mu ikarashishi, kukaba nkako bimufasha kwirinda kurengegwa n'ivyigwa by'ubuganga arimwo muri kaminuza y'u Burundi. Ukuja hamwe n'abandi mu biyago ni ngirakamaro. Anonsiate Ndayishimiye, umuyabaga w'imyaka 25 avuga ko iyo adatekanye atemberera mu runganwe. Ukugira inyifato yo kwitunganya kongereza inkomezi. Teddy Brice Mbonyicizanye aratubwira uko aho ravyifatamwe.
Yaritunganya afata umunsi nkaca ntaha nka saa 9, hanyuma nkaheza nkaja muhira nkambara tennis ya sport, hama nkaca ngenda kuri ku kibuga hama nkakina umukino wa basket. Amashitsi muhira canja muri dushe nkoga, ndumva kumengo ndagororokewe neza, merewe neza cyane mu mubiri.
Ugufashanya hagati y'abakorana bituma atawurengegwa. Murekere isoni Grace Bella umuforomakazi ayagako ibikorwa byo ku kazi bimubanye vyinshi afashwa n'uwo bari kumwe. Kubw'uyo mwigeme w'imyaka 28 bitagenze uko amafishi y'abagwayi ayatondeka ukutariko. Ibimenyetso vy'imyitwarariko irengeje biranyuranye. Tega matwi Fabiola Nduwayezu afise imyaka 26 umuforomakazi kwivuriro rya Rukundo ryo muri komine Kanyosha.
Kenshi iyo nakoze ndushe cyangwa iyo mfise nk'ibintu byambabaje ndumva ndushe hari n'igihe ndumva menese nk'umutwe misonga mu mubiri kubura apeti.
Tumenyeshe ko ugutahura k'umuntu yarengewe n'imyitwarariko kudahuta kumenyekana. Ukuja ahegereye inkengera z'ikiyaga kurafise akamaro mu kuruhura uwagize imyitwarariko irengeje. Twumvirize Gildas Sengiyumva afise abana 4 twasanze yicaye ahegereye ikiyaga Tanganyika.
Ndi mudari ko mfite ingorane nyinshi, ubutunzi byinshi, ubutunzi imiryango itunze iki, ukabyikuramwo ko wicaye na cyane byakubabaza mu buzima.
Ugutegekanya abahinga bo kumviriza abakozi bagize ingorane zitewe n'imyitwarariko irengeje nakamo gategwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda SIDA.
Akabaregwe canke ukwiyahura ni zimwe mu nyifato zishikira abadashoboye kugabanya imyitwarariko ibarengera. Ukugira akayabagu kenshi canke ukukabura gose na vyonyene birashika kuwarengewe n'imyitwarariko. Vyongeye ashoboye kudatora agatiro canke ntasinzire neza. Inkuru dukura hirya no hino zitumenyesha ko udukogwa tumwe tumwe nk'ukujisha, ugucapa, ukwinonora imitsi bifasha uwarengewe n'imyitwarariko kuruhuka. Ifungurwa zigizwe n'ivyamwa nk'imihwi, inkere canke imicungwe biraturinda indwara ziturutse ku myitwarariko myinshi nk'ivuduka ry'umurindi w'amaraso. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'inyifato twogira mu gihe imyitwarariko yaturengeye, tega amatwi ikiganiro twagiraniye na Nibaruta Mediatrice, umuhinga yanonosoye ibijyanye n'inyifato. Aganira na mugenzi wanje Ala Ivirankunda.
Mediatrice Nibaruta, ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Abantu bomenya gute mbega ukuntu bakwiye kwirinda ibijyanye n'imyitwarariko babamo mu buzima?
Umuntu ari mu kazi kanaka kumva ntakikora neza uko yagomba gukora, akumva ntamerewe neza mu mubiri, ibigaragaye kuri uyu bishobora kutagaragara kuri uyu umukoresha. Agomba kumenya yuko umukozi wiwe atari we agerageza kugira ngo ashobore gukora akazi, akwiye kumuha akazi gahuriranye n'ubushobozi bw'uwo mukozi ariko arakoresha.
Nk'abaryo usanga bari bikogwa ariko bararangura mbwo ugasanga mu bikogwa barimo baca bamwe ugasanga bariko baranywa amazi abijya vyovyo.
Kunywa amazi ni ikintu ciza umubiri urazi ko wamukeneye amazi. Mugabo rero kugira ngo umuntu ashobore koroherwa mu kazi ugataba afise ingorane canke ibibazo bishoboka kuva ahandi hanze turetse akazi ariko arakora, mbwa iyo bimaze kukurengera harakeneye umuntu aguterera agacumu k'ubumwe.
Nk'abantu bakunda kuba bari mu bikogwa vyinshi, ni vyiza yuko bokwama begera abajije abantu no sebeje no kumviriza imyifato n'ingorane z'abantu.
Uwo muntu yize ibijyanye n'imyifato agafasha kugira ngo arabe imigenderanire hagati y'abakozi bwabo. Iryo shyirahamwe cyangwa iyo entreprise ifata gute abo bakozi mu bijyanye n'agahembo? Hariho n'ubuzima bayemo mu buzima bwa minsi yose.
Umuntu agerageje kwita impanuro arakira agasubira kandi kuba umuntu mwiza akipanga mu bikorwa vyiwe.
Bisaba yuko umuntu afashwa hagatunganywa neza hajya ahantu haba.
Ndabakenguruka.
Arakoze Ala Ivirankunda kuri ayo majwi n'ibiganiro adushikirije. Tumira amategato kumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara. Ikiganiro arikira cijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijyanye n'imyifato twogira mu gihe twarengewe n'imyitwarariko. Waruka ntimurambirwe kume hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Umuntu asanzwe ajejwe imirimo myinshi yo itunganya gute kugira ntimurengere.
Umuntu akamenya ku munsi ibyo ajejwe. Icihuta akaba ari cashira imbere, ica kabiri kugira imyimenyerezo. Se yaba ari kabiri mu ndwi cyangwa gatatu ku mundwi muri kumwe n'abandi, bigatuma umuntu aruhuka umutwe ayaga n'abandi atwenga, hama gaheza akamenya ko ategeza gufungura umubiri wiwe akaryama amasaha abereye.
Mbaza ndakwishura.
Muranumva abize bagwara kubera ibyiyumviro abari mabobo ntibibashikira.
Umuntu wese arashobora kugira ikibazo cy'umwitwarariko wakazakora nk'abadandaje. Murazi yuko yikora kugatwe kiwe ariko ategeza kwiruka ibubafu n'iburyo kurondera ukuntu yoduza umutahe wiwe. Murumva yuko bishobora gutuma agira umwitwarariko mwinshi, bishobora no kumusinzikariza amagara yiwe.
Mbaza ndakwishura.
avuga ko abantu bakora akazi ari radio bagomba bavuga umuziki ko badashobora kurengerwa n'ivyo bari kwarakora.
Ego cyane kuko nyamuziki uramutuma umwanya muto ahagarika akawumviriza ukamurura umutwe agashishikara bya bikogwa atakintu yumva kimuremereye n'abandi bakunda gukora mu gacerere. Abantu nkabo rero niyo bagize ibibazo bikabaremera niho baheza bakagira inkurikizi ku magara yabo.
Rugamba rwa maki nkayanje
Waruka ni murambigwe nyini wa mwanya duwa umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira bahisiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Ko kwigenza gute iyo dufise ibibazo byo kugira ntibiturenge.
Akarero nutanga nk'iyo nk'abantu bakora mu biro. Haho wicara ukumva cimwanya umutwe umenga ugirusabe umugongo umenga urarushe ukumva yuko nibyo uri kuriyumvira bidatonze. Hagarika uheze uhaguruke wigorore yaba ari kumira mate unwa kantu bishobotse yaba ari umukorani ruhande usohoke muyage gatoya utwenge hama usubire mu kazi. Ngaho rero uwo buri kuravyifatamo neza.
Mbaza ndakwishura.
Kurengerwa n'imyitwarariko umuntu arimo aringaruka mbivuze ku magara yiwe
birashobora kwa nkayo kwasinzira agira akanyamuneza mu buzima bwa misi yose akaguma gwaragurika ntamenye igituma gwaragurika ashobwira ingorane y'umutima kumeneka umutwe udahera arashobora no kubabara munda akibaza ngo nibyo yariye ariko koko kubabara munda kukama kwibonekeza giye kininiya.
Mbaza ndakwishura.
Abantu bakunze kurengerwa n'ibyo barimo hari cy'abaganga babafasha
ubwa mbere mukayaga ukamwumvisha yuko ibyo byose bifise inkurikizi ku magara yiwe byashobora gushika ukamuha n'umuti kuko ubona yuko biriko biragira inkurikizi mu mutwe wiwe ukamwumvisha yuko akwiye gukora amasaha anganuku ayandi masaha agaruhuka kugira bukeye asubire kuja mu buzima bwa misi yose yamaze kuronka utuguvu to kwitanga mu kazi akora.
Rugamba rwa maki nkayanje.
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana abandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Harabavuga ko kwigongwa na kazi bigira ingaruka mbi zo kurengerwa n'imyitwarariko.
Nimwibaze namwe umuntu ashobora kuba afise akazi kenshi akabona afise abo bikorana ariko ntashobore kubaha akazi ngo bagasangire baheze batanga akazi gakoze neza ntaheze ngo asubize akazi gatumbereye kandi ngo agakore atekanye bishobora no kugira inkurikizi mu kurengerwa mu kazi ka misi yose.
Mbaza ndakwishura.
Kurengerwa n'imyitwarariko y'ibyo dukora urafise ingaruka mbi ku mubano w'abo bakanye.
Arashobora gutaha muhira ugasanga atahanye kakazi ntashobore kwitwararika umushinga nawe we n'abana biwe ugasanga agiye muri ivyo bashitse mu rugo ntashobore kurangura amabanga nk'uko yategerezwa kuyagira ugasanga biratumye haba imishamirano hagati yabo n'uko mugabo n'uko nyene. Ni vyiza yuko umushinga nawe n'umukenyezi bubatse bamenya guhagarika bakamenya ati amasaha ya nzoba ngiye muhira kandi muhira atakindi yitwararika atari umuryango wiwe.
Mbaza ndakwishura.
Umuntu yarengewe n'ibyiyumviriye birashika kaba nk'umusaza.
Ego cyane bivuye yuko ivyo bibazo afise ku kazi byamunaniye gutunganya akabona afise abamutwara baguma bamusaba byinshi ntaheza avuga ati nanje narengewe. Iyo mu kazi umukoresha atitwararitse kwiyumvira amagara yo mu mutwe y'umukozi wiwe ngo amuhe n'akanya kukuruhuka na cyane cyane n'abajya bakoze bo mu nzu ni ukumenya yuko hajya umuntu wese akeneye umunsi we wo kuruhuka akaronka umwanya wiwe wo gutera inkuru n'abagenzi wo gutembera kandi no gusaba akanya.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye gwaruka n'ubunyene tumira amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara.
Aduha gusagara,
banywa nyibacu. Jimmy wo mumarambya abazati umukenyezi yari fungishije akoresheje kugegene. Hama akadukurayo ntasubire kuja mu kwezi yoheza gakoriki. Murakoze.
Twe tugegene tukozwe n'inkabura mubiri. Sukubwa yuko ari ingorane ishitse. Yoheza karindira kiringo cy'amezi abiri gushakura atatu. Inyuma y'amezi atatu atarabona aya maraso yiwe araheza kirukira kwa muganga kugira abaze baheze bamuha umuco bikenewe ko bamuvura bakamuvura.
Undi munywanyi ni Reveriano w'Imakamba abaza ati mbega uruzi iri niki. Arongera akabaza ati ubushuhe bw'umukenyezi ari bukenyi arashobora gusama. Murakoze.
Uruziri biri mu bikoze izina mugore wese. Ukundi kuna abantu bavyita muri rusangi bati n'amazi y'umugore. Ayo mazi y'urumugore akaba afite uruhara rukomeye iyo na cane cane ariko ararangura amabanga mpuzabitsina n'umushinga ntahe wiwe kugira vyose bigende neza. Rero ati iyo ubushuhe bw'umukenyezi ari buke arashobora gusama. Rero kugira igi ry'umugore n'ivarije hamwe ubushuhe burafise uruhara rukomeye. Rero sinovuga ngo umuntu afise ubushuhe ariko ubushuhe burafise uruhara rukomeye kugira umugore asame. Yari bukeya arashobora gusama n'inkuko atashobora gusama biva nuko za bihe bikomeye kugira umuntu arunge asama biba byose biri hamwe.
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko imishu zabashimishije. Kuko musanzwe mubizi rero ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki. Aho gwaruka rutanga insiguro kunyibutsa abasokuru. Uno munsi ukavuga uti akimuhana kazi imvura ihise.
Bikubwiye iki?
Ni nk'uko umuntu yomenya gutungwa n'ivyo afise.
Bikubwiye iki?
Ukirinda ibyabandi kuko ntacyo dushobora kugufasha.
Bikubwiye iki?
Umuntu yogi ingufu ziwe yirondereye ntage ari uko arinze kuza gushera canke arinze kuja kwiba.
Bikubwiye iki?
Ko nka kujya ubukeneye kuza gutora nk'ikintu kwa naka kubwa kigumanya umva yishakiye umanye ugikeneye so umanye kironkera kwaje kugenda kugitora ugasaba sihari canke akakigwa mwanya utagikenereye.
Arabitoye. Shimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimiye ala ivirankunda yafashije gutororokanya amajwi n'asize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufite icyo muterera canke mubaza ku kiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura. Mubyandike mu ijambo rimwe aho base gmail@burundi.com cyangwa mutwakure kuri 79 953 ubusa 74 cyangwa kuri 79 934 757 cyangwa kandi kuri 76 938 775. Kuri miko mwari kumwe na Diane Ndonse ndabaseze ndabifuriza kugira amagara meza naho gutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwe mugikanguka namwe twatangiye kuva isa 11 n'igice mukomeze mwishimire programu zacu za weekend. Kuri mikoro muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Nkuko kandi bisanzwe kuri isaha buri wa gatandatu tugiye kubagezaho ikiganiro cy'umuziki dususuruke.
Mwana mseshuti muduteza matwi kuri uyu wa gatandatu itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'2014 tubaza ko mwese mwaramukanya amahoro. Uri umwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Dutangurire ku butumwa bwa Patrick Kanyamibwa araramutsa abamenyesha makuru ba Radio Ijwi rya Amerika Service y'Ikirundi n'Ikinyarwanda tukaba tumushimiye. Ashaka kunezerwa na famiye yiwe cyane cyane umuhungu wiwe Kenzo Mugisha Kanyamibwa na papa Nubahumbatse mbere na mama na Solange na kwishima na Hubert n'abandi bose atavuze bo muri famiye yiwe bari mu Rwanda n'ahandi hose ku isi bumva iyi radio akakanya. Arifuza kunezerwa n'abantu bose biganye kuri APADE, TTC, Bicumbi na EAV Rushashi mbere na GLMC, UNR Ikigali. Araramutsa abantu bose bakoranye muri Sulfo Rwanda, NBDF Rwanda, Areko Rwanda Nziza, Radio Flash, Radio 10, Radio Isango nabo bariko bakorana ubu kuri Family TV inkora mutima mbere nabo bakorana ibiraka bya zankete ahantu henshi hatandukanye. Indirimbo ya Bruno Mars yari yose wibashimisha ari Patrick Kanyamibwa. Indirimbo tumuhitiyemo yitwa It Will Rain. If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door, 'cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have, we don't have it anymore. Muriko mukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubundi yatwandikiye ni Soter Sibomana yiga muri College of Medicine and Health Sciences i Kigali. Araramutsa abamenyesha makuru ba Radio Ijwi rya Amerika babahuza nabo badaherukanye. Watumushimi yifuza kuramutsa abantu biwe bari kumukamira harimo Harerimana Jade Office Umutoni Mediatrice Manishimwe Serafine hamwe n'abavyeyi biwe bose bari aho kumukamira Nyabihu araramutse inshuti ziwe ziri Musanze Umutoni Olivier Nirere Sandrine Akayisenga Christine Ategekimana Sylvestre natwe twasomye ubutumwa tw'abatumushimi abasabye indirimbo yitwa Over and Over ya Tammy Chin yari Soter Sibomana.
To this day, I really didn't know if I should say what I should say. But not this feeling that you're feeling, all these things I want to show, I put it in a song to let you know. I think I like you, and if you got some time to spare, I was thinking we could fall.
Kwa radio ya nyu, ilini radio izbidi Amerika, lisamira niri Washington DC, mkirundi ilo mkinya Rwanda, aho mulikumwe na refiden niyonga wa mkiga nilo chumuziki. Olivier Arikibungo kuka Ruta Neshwa, araramutsa Raisa Vanessa Delphine Manuel Estelle Yvette, Mokapa Kadaha Anna, abasabye indirimbo yitwa Jamais Loin de Toi, tukwa tuwe wazako yacuraranzwe na Lam.
Comme le jour qui se lève dans mon cœur quand j'ai un peu froid, tu souris et rien n'est plus tendre alors que le vent et la pluie qui glissent sur ton corps. Oh, oh, si la nuit fond de ton cœur, si tu cherches une âme, pense à moi.
jamais loin de toi. Et même si c'est toutes les nuits, si je dois passer ma vie à te consoler, je serai là. Je ne serai jamais, jamais loin. Tu vis comme dans mon rêve, tu te réveilles tout contre moi. Chaque jour qui se lève me fait douter, mais tu es là à jamais, dans mes joies, dans mes désirs, pour toujours. Je voudrais caresser ton sourire. Et même si tu cries, si tu pleures, même si les hommes te font peur, si leur folie t'enchaîne les bras, je ne serai jamais loin de toi. Et même si demain tu m'oublies, si tu rêves, partir là où tu voudras, je ne serai jamais, jamais loin de toi. Mmh, oh, 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 oh. Si la nuit te fait peur, pense à moi, je ne serai jamais loin de toi. Et même si demain tu m'oublies, si tu rêves d'une autre vie, de partir là où tu voudras, je ne serai jamais, jamais, jamais loin de toi.
Muri kumukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri Radio Ijwi ry'Amerika, aho muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Uwitwa Mbarubukeye asaba indirimbo ya Adele yitwa Someone Like You. Ashaka ishimishe umuryango wiwe uri igihara mu karere ka Kirehe. Abakozi bose bakorana ishimishe kandi Ndayizeye Faustin, Jean de Dieu, Paul Emile, Frederic Rutebuka, Théogène Olivier Clément, Kamuzinzi, Pablo Edmond na Damascene. Ayisabye kandi ababanyi cyane cyane Bernard ishimishe mbere kandi n'abamenyesha makuru b'Ijwi ry'Amerika cyane cyane uriko arabashikiriza ikiganiro cy'umuziki, tukaba tugushimiye. Yari Mbarubukeye ngiyindirimbo Someone Like You wasabye.
That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. But I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, it hurts instead. Some-
Valentine's Day. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it hurts, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best.
Ikiganiro cy'umuziki kuri Radio Ijwi ry'Amerika, ubutumwa bukurikiye n'ubwa Papa Fils.
Nitwa Papa Fils, ba muri Congo Brazzaville, mu mboka bita ngo Carrefour. Nejejwe no gusuza inshuti n'abavandimwe, cyane cyane mbanje kuri mwebwe banyamakuru b'Ijwi ry'Amerika, nabashuje cyane. Abashaka gusuhuza abavandimwe banje tubana hano muri ngo Carrefour, nibagiwe n'umudamu wanje uba muri Congo Brazzaville w'umukongoreze witwa Mampuya Ridirosiene. Abasuhuza Papa Mapasa uzwi ku izina Kamufozi, ndasuhuza Sahabu, ndasuhuza Asia, ndasuhuza inshuti n'abagenzi bose dukorana imikara hano muri ngo Carrefour, ndasuhuza n'abandi bose baba banyumva inshuti zanjye zose ziba muri Congo Brazzaville, cyane cyane impunzi twaruhanye tugendana muri iriya shyamba. Nkaba nsuhuza n'abavandimwe banjye baba bandi kuri zina basigaye mu Rwanda. Ubwo rwose nkaba nifuje ko twakwishimana n'indirimbo ya Theogene, ya Theogene bita Icyifuzo. Ubwo rero nkaba ndangije rwose mbasuhuza cyane, mbifuriza amahoro n'amahirwe, cyane cyane mwebwe abo ku Ijwi ry'Amerika. Imana ibongere imigisha. Akaba ari njyewe Papa Fils uba muri Congo Brazzaville, aho mu mboka bita ngo Carrefour.
Urakoze. Iyo ndirimbo uravuze Icyifuzo, uvuze ngo yaririmbwe na Theogene, wowe uzirindi zina?
Uwiringira Imana Theogene.
Utubabarire, indirimbo wasavye Icyifuzo ya Theogene Uwiringiye Imana, ntidushoboye kuyikuronkera, yamara tuguhitiyemo iyindi ndirimbo yiwe yitwa Nibakuvuga, tukaba twibaza kwiza kugushimisha.
Abba
yasezeranije abayikunda bari mu isi yose. Ujye wihangana ugeze imperuka, ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nayikubikiye ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda bari mu isi yose. Abantu nibakuvuga ibiri byo n'ibitari byo, kandi utarabibatumye zabuze gucaho bayembi abantu nibo bahemutse. Nubwo isi yabaye mbi abantu nibo bayigize ubu. Hari n'igihe bahemuka bakakwima amahirwe uhari, ariko nabyo ntibizakubuze gucaho kubera ko zabiri.
Ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Noel Ntegerejizuka aba muri district ya Nyagatare mu buseruko bw'u Rwanda, ashaka tumufashe kuramutsa inshuti ziwe badaherukana. Ni ibizi Ishema Victor abi Nairobi, abayizera Opportune aba muri Madagascar, Hagenimana Pangras aba mu gihugu cy'Ubuhindi, Muhirwa Olivier aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Turihose Emmanuel abi Kampala na Joela aba muri Zambia. Abamenyesha ko araho akomeye kandi abifuriza ibihe byiza. Abasabiye indirimbo Remember Me yacuraranzwe na Lucky Dube yari Noel Ntegerejizuka. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Umwanya w'ikiganiro cy'umuziki twari twabateguriye muri iki gitondo giye kuturangirana. Yamara dusezeranire ku ndirimbo No One Like You yacuraranzwe na P Square. Mugire umunsi mwiza mwese. Mwakoze kudutega amatwi naho ubuta.
No one be like you. See, I don't go different places. I've seen many faces. No one.